Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Nshuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze murano makuru twabateguriye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2022 ndamukiza umwaka wa 2023 ayo twabateguriye ahagaze kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Harakagwi kabantu bakomeye babuze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata ingingo, ariko ngo yarakwiye kumenya ko atamuntu numwe abahejeje umukuru w'igihugu bishikirizwa na Leonce Ngendakumana icegera c'urongoye umugambwe Sahwanya Frodebu. Ni mu nama mpuzamakungu yari kwibera i Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi ku vyerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha, murazumva murano makuru. Abunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Muyinga baridogera bamwe mu bapolisi b'igihugu bababangamira mu bibanza bitandukanye. Abajejwe intwaro nabo bati mutegerezwa gukora mwisunze amategeko atari uko ntibizoborohera. Ingurane nayo y'imiliyoni zirenga 260 z'amadolari ikigega CICFM icimirije guha leta y'u Burundi niyo ikiganiro ku isoko kidushikirako. Aya n'ayandi ni mukanyi sase kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze tuyahereye kuri ino nkuru iciye ku masonga mu gihugu y'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH ubicishije kuri ubugangurukana bumenyi Twitter wamenyesheje kuri uyu wa gatandatu ko wagendeye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni aho afungiwe. Ngo ameze neza ntatotezwa na rimwe, ariko aragirirwa canke ayandi mabi kuva ahagaritswe. Ngo n'umuryango wiwe uriko uramenyeshwa uko ibintu biriko biragenda. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH uremeza ko ibiriko birakogwa kugeza uno munsi kwihagarikwa rya General Alain Guillaume Bunyoni biriko vyisunga amategeko, ariko uwo mugwi ntiwerekana aho afungiwe uno munsi n'umunsi yafashwe. Ifatwa ryiwe ryari rimaze iminsi rinugwanugwa, bikavugwa ko yahagarikiwe muri Bujumbura Rirare. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu arizeza abarondera igitabo c'inzira ca passport ko bagiye kuzironswa bitagoranye, na cane cane ku basanzwe bafise ibituma vyihutirwa vyo kuyirondera. Umushikiranganji Martin Interetse akaba yabishikirije mu nama yagiranye n'abamenyeshamakuru ku igenekerezo rya 19 ndamukiza uno mwaka. Ni mu mwumviriza
umunsi mperukayo bari bageze ku 11,000 vyamaze kuriha batari bwazikorewe. Kafise ni 336 by'abazisabye bahawe amarandevu. Icyo gihe randevu ya nyuma yari mu kwezi kwa 12 mwaka turimo. Aho haheze hafi kwezi. Sinibuka neza itariki mugoro nibaza ku kwezi kumwe. Turagirana inama dusanga birashoboka ko bashobora abo bantu ibyo 11 ko bashobora kubakorera mu kwezi bakaba babahejeje. Icyo gihe nimba ntihenze bari bageze gukorera bo mu kwezi kw'icenda. Kumwako uno munsi bimeze gute? Uno munsi cyo giye twace twumvikana tuvuga tuti kora n'imiburiburi 500 ku munsi, hanyuma muce muraba ko abantu mwahaye amarandevu mu kwa 12 bijya kunda ko amarandevu muyagabanya, kuko urumva muri ko murakora ama passport muba muri ko mugabanya abarishe mugabo, uko mubagabanya muce mubwira n'abandi bari he ati mugabo murabe ko muri ko muraziproduza muce mugerageza amarandevu mwatanze muyagabanye muravye umurindi muri ko muzikora. Umunsi giheruka kuvugana ni hijya yejo ambiye ko abo abarafise marandevu kwezi kwa 12 babashize kuri randevu zo mu kwezi kwindo. Nubugi nta randevu bashobora kuguha musimba abantu habari imbere yawe ugenda ubakuri mugabo. Twe twavuze muri iyo nama twe twavuze tuti abafise ibyihuta amahirijanse barandikira komiseri generali wa migration ni karamu de preference. Nje cyo navuze ati ufise ikihuta no kuvuga iki ugwaye akeneye kuja kwivuza n'umuherekeza wiwe umunyeshuri akeneye kuja ku ishuri cyangwa indi iryanze uvuga ati ntaronse passport muri iyi ndwi cyangwa mu minsi ibiri bizoba byanze ucu byandika neza ugashide pause avuze mu minsi ibiri azaba guhaye.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afise ububasha bwose bwo guhindura ibitagenda neza mu gihugu, ububasha bwo gukura no gusubiriza abategetsi batarangura neza amabanga baba bashinzwe, ari nacyo gituma atarakwiye kuza aridoga imbere y'abanyagihugu kubitagenda neza aho gufata ingingo. Ibyo bivugwa na Leonce Ngendakumana, icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, akaba yabivuze kuri uyu wa kane mu nama mpuzamakungu yari kwibera i Bruxelles mu gihugu cy'u Bubiligi ku byerekeye amasezerano y'amahoro y'i Arusha. Leonce Ngendakumana akaba yibaza ko hoba hari akagwi k'abantu bakomeye babuza Evariste Ndayishimiye gufata ingingo, ariko ngo yari akwiye kumenya ko ata muntu n'umwe aba hejuru y'umukuru w'igihugu tumutega amatwi.
Umukuru w'igihugu yidoga n'ubutegetsi tuzi afise ahabwa n'ibwirizwa shingiro, haba mu byo kurangura ibikorwa byo mu gihugu, haba mu byo gutora amabwirizwa amategeko no gukurikirana imigambi ya leta, haba mu by'ubutungane eka iby'inzego zose niba bigejejwe niwe abiraba niwe ari hejuru ya byose. Ko yidoga gushika navuga ati ndaje imbere yanyu mwe bacamanza ndire kuko ntumva ibyo muri ko murakora igihe ukaba kabaye none cyo cyakibazwa nde muri abanyaragiye kuririra kuko ngiye kuririra imbere y'umuntu abagusumba. Ibyo navyo rero abo bantu niwe abagenda bashiraho ntawumva nyina yabidogera riraho kubakura. Ntituramenya rero kubumvikanya ati naho muzokora amakosa ntimuzovaho, tuzoza turavuga hama mugomwe kubireho. Uwo mukuru w'igihugu ukabona umuntu washinze amabanga aramunaniye ntayashoboye, uramukura ukamusubiriza n'ubundi ibyo afite ububasha. Naho ngo bari urwego ntituvuge nk'urwego rukomeye rutugwa n'abanyagihugu n'amashinga amateka n'inkuzo amateka, umukuru w'igihugu afite ububasha bwo kurusesa bwo kukuraho bagashyiraho urundi abo batoye. Rero nta n'umwe ategera igituma umukuru w'igihugu aguma yidoga yidogera abantu cyangwa inzego aho kubihindura cyo bundi yabwiye abashinga amateka yuko badakora mugabo yabarekeje hanyuma hari n'abacamanza avuga ko badakora ba prokireri abaki bibereye hanyuma hari n'abandi avuga ati aba n'abasuma ukaza wumva bari kuriza abantu bazunjana hanze muri ngo yitabishye. Twebwe rero natwe turatangara ntawo bisigura nta nsiguro twebwe dufise yabyo, iyo atabishoboye nabonye nawe byamunanye atabishoboye atanga imihoho
hari abaruta ubushobozi umukuru w'igihugu ushika naho yidoga agufata ingingo.
None arinze yidoga akidogera nk'abantu aba ntanabakure akabafata bari ko bariba ntabakure akabafata bari ko bakora ibyaha ntabakure kuko yarigeze no kuba ko hari hakagwi k'abantu banyuruza bakica abantu, ariko ntitwamenye iyo byahere. None wumva abo bantu bashobora kuba bamusumbye ngo bikonze cyo cyo ni uko hari abantu bamusumbye uburyo mbere na leta ngiye na kure basumbya uburyo igihugu ariko bayakura aho nyine muri leta.
Abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki ku mugwa mukuru w'intara ya Muyingano mu micungararo yaho baridogera igipolisi ko kibaburagiza mu kubafata kenshi mu bibanza bitandukanye, nkuko bamwe muri abo bagendesha amapikipiki babimenyesha, bagasaba abajejwe intwaro kubavugira mu gipolisi kugira babahe agahengwe. Abajejwe intwaro n'abarongoye abatwara amapikipiki bahimiriza abanyagihugu gukora bisunga amategeko. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Alice Akimana.
Abo bunkuza abantu n'ibintu bakorera ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga no mu micungararo yaho bidogera igipolisi ko kibaburagiza mu kazi kabo mu kubakubita umukwabo urutavana ko mu bibanza bitandukanye haba ku mbuga zizwi mu ibarabara canke ku bituro by'igitoro. Umviriza bamwe muri bo. Mu ntwaro bahimiriza abo bunguza abantu n'ibintu ku mapikipiki kureka kwidogera igipolisi, ahubwo bakisunga kubahereza nyabo n'amategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara. Laurent Kayumba n'umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Muyinga.
Bashasha baza bajya muri uwo mwuga ugasanga amategeko bapfuye kwinjirayo batabizi, bwa mbere bihatire rwose kumenya kumenya amategeko agenga gutwara ibintu n'abantu mu barabara no kumenya rero yuko abo batwaye hamba kuko barabakiriya ateza nabo kubabunga
abo bagendesha amapikipiki batera kamo indongozi mu gipolisi ngo babwirize abacungera umutekano wo kwibarabara gukora bisunga amategeko na cyane cyane mu bijanye n'amahadabu afatiye ku makosa y'uruja n'uruza mu mabarabara.
Tumushimire Alice Akimana tumiye amategato mukanya amakuru twabateguriye arabandanya.
Inzamba
murabimenyereye ku misi yose ya gatandatu ko tubafitiye ikiganiro ku isoko cuno munsi tubayagira ibijanye n'ingurane y'imiliyoni zirenga 260 z'amadolari ikigega Chelsea FMI cimirije guha leta y'u Burundi ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku misi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikigega cy'isi FMI gitegekanya guha Burundi ingurane y'amafaranga arenga miliyoni 260 z'amadolari mu kiringo cy'amezi 40. Ayo mafaranga azomarira iki abanyagihugu? Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2022 ndamukiza mu 2023 turavugana n'umwe mu bizi by'ubutunzi muri kumwe na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze ku wa 10 ndamukiza uwo mwaka abahinga b'ikigega FMI bavuze ko icyo kigega cy'isi na leta y'u Burundi bashitse ku masezerano yo kurekura imiliyoni za baba 262 z'amadolari z'ingurane. Iyo ngurane ikazofasha kuzamura ubutunzi bw'igihugu bugeza hatemba. Byinshi kubijyanye n'iyo ngurane izohabwa u Burundi tubishikirizwa na Pierre Gahungu wa Radio Inzamba.
Nkuko biri mu itangazo ry'ikigega cy'isi FMI, uwo mugambi uje kunagura ubutunzi bw'igihugu bwari bwifashe nabi inyuma yaho atamfashanyo ziva hanze zari zikiza maze no kwishyura amadeni igihugu gifise bikakigura. Uwo mugambi uje kandi kuzosahiriza mu bisata by'akarorero mu iterambere intwari bereye n'ibisata by'ubutunzi byasinzikaye kugira u Burundi busubire kwisununura mu by'ubutunzi. Nkuko bivugwa n'ikigega cy'isi FMI, uwo mugambi uzokogwa mu mezi 40 uje gushigikira ubutunzi bwasinzikajwe n'ikiza cya corona imvura itatasu uriye ku gihe mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka w'2022. Ubukene bw'ifumbire, ibiza byateye ibitungo bitandukanye, iduzwa ry'ibiciro ryavuye ku ntambara mu gihugu cya Ukraine bituma ibirangurirwa hanze biduga ku rugero runini. Ikigega cy'isi FMI cifuza yuko urugero rwo kubaho ku munyagihugu gushika kuri 3.3% muri uno mwaka w'2023 mu gihe mu mwaka uheze w'2022 ubwo rugero rwari kuri 1.8%.
Uwizi by'ubutunzi Andre Nikwigize asigura ko abafasha u Burundi bari babwiye leta kwitegerezwa kugiranira amasezerano n'ikigega cy'isi FMI, amasezerano atuma igihugu cyiyemeza gushyiramo umuco mu itunganywa ry'uburyo igihugu gikoresha.
Leta y'u Burundi nta yandi mahitamo yari ifise atari ukwemera ikumvikana n'ikigega mpuzamakungu cya FMI ariyo Fonds Monetaire International. Nuko mubizi mu Burundi no munsi ubukene buzura inzara, ibiciro biduga ku munsi, ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro. Eka leta y'u Burundi ntikigira n'amafaranga y'agaciro ariyo amadovize yo guha abacuruzi ngo barangure ibintu mu mahanga. Nukuvuga rero ko aho ubutunzi bw'u Burundi bugeze uno munsi ari aho umwasi ashaka. Byongeye no babwira ko leta y'u Burundi yari yateye akamo abafasha yaba amashirahamwe mpuzamakungu yaba ibindi bihugu ngo bayifashe. Byose ivyo bihugu canke ayo mashirahamwe byasavye yuko u Burundi bwobanza kumvikana n'ikigega mpuzamakungu FMI kugira bumvikane imigambi irashe yo kunagura ubutunzi.
Andre Nikwigize abona ko hamwe leta itoshiraho imigambi itomoye yotuma ubutunzi bwisununura igihugu kizohava gisanga cyasubiye mu bukene burushu bwo gifise ubu muri kazoza.
Ntambamye ya mbere mbona nuko iyo ngurano y'amafaranga imiliyoni 261 nimwe z'amadolari y'abanyamerika atazokwira wiheje ingorane zihuta z'ubutunzi abarundi barimwo, naho umuntu yokwizera yuko hari abandi bagira neza bazofasha bagashiramwo uburyo kubera ikinogo ubutunzi bw'Uburundi bugezemwo ari kirekire. Cane cane twiheje ingene inzego zitandukanye z'Uburundi zikora ruswa ikiri umurengera eka no kwivanga kw'inzego z'umugambwe uri ku butegetsi mwirenganizwa ry'ibisata by'ubutunzi bw'igihugu n'ibindi. Ikibazo cya kabiri tubona nuko umuntu aribaza ati mbega leta y'Uburundi irafise ubushake, irafise ubushobozi buhagije bwo kuranguramwo uwo mugambi, ubwo ntizohava ihengera umugambi ugeze hagati ikawuheba nuko tumaze kubibona ku yindi migambi yawubanjirije. Intambamye gatatu yerekeye ingaruka uwo mugambi uzogira ku banyagihugu bato bato kubera amataxi azokwiyongera akagira ingaruka ku biciro by'ibiribwa, kubera ubushomeri cyane cyane kugwaruka buzokwiyongera, kubera ifashanyo ku bakene zizogorana gutangwa. Amakenga rero umuntu yogira nuko naho iyo programme izorangurwa abarundi bashobora kwisanga bakenye kurusha uko bari imbere yuko iyo programu itangura. Niba rero leta idafasha imigambi ihambaye yo gushira amafaranga mu bikorwa byo kugwiza umwimbu w'uburimyi ngo ishiremwo ingamba zo gufasha abatishoboye, yaba abana batoyi, abakenyezi bibungenze, hanagugwa amashure, amavuriro, cyane cyane abarundi basubire ku kivi, hanyuma n'abategetsi bagabanye amajambo bavuga atakinda afasha abarundi ataru kubazimiza. Harageze rero ko leta y'Uburundi ishira imbere igafata icerekezo kirashe cyo gutegura Uburundi bw'ejo, kandi ifate n'imigambi itomoye yo gushira mu ngiro ico cerekezo.
Umuhinga mu by'ubutunzi Andre Nikwigize yariko yishura ibibazo by'abagenzi bacu ba television Renaissance. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2022 ndamukiza mu 2023 kigarukiye. Mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba, naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse.
Cari kiganiro ku isoko.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru inondwi turangije, tuyabaze mugenzi wacu Karine Dusabe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwese. Amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru tuyatangurira kuri SOS Media. Candika ku biziga biheruka gutogwa ku mutumba Myave zone Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara y'Ibitoke. Ibyo biziga uko ari bitatu byari byambaye umwambaro w'igisirikare cya Congo iharanira demokrasi. Ibyo biziga byari biboshe bikaba byaboneka ko abo bantu bishwe barashwe amasasu, kandi bikaba byari mu kinogo kimwe. Kubwa SOS Media abo bantu boba bari abaroberi b'abanyarwanda bagwanya ubutegetsi bwa Kigali bari mu muhari FLN bamaze imyaka indwi mu ishamba cimeza rya Kibira. Ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro nk'uko SOS Media kibandanya kibivuga. Tubandanye n'ikimenyesha makuru iwacu aho cakubitiye mu ntara ya Rumonge gisanga abigeme n'abakenyezi biyandikisha ku bwinshi ngo baje gukora ubuzi butandukanye mu bihugu byo mu kigobe c'abarabu. Haraheze ukwezi ishiramwe Jacking Recruitment Office rijejwe kwandika abakenyezi n'abigeme bifuza kuja gukora ubwo buzi ritanguye gukorera ku mugaragaro mu ntara ya Rumonge. Iryo shirahamwe riramaze kwandika abakenyezi n'abigeme barenga ijana muri ico kiringo c'ukwezi. Amadosiye abiyandikishije acajanwa muri quartier Gituro zone Kamenge ni muri komine Ntahangwa ku cicaro gikuru c'iryo shirahamwe. Kubico kimenyesha makuru ngo akayabaga uko kwiyandikisha ni kenshi muri abo bakenyezi n'abigeme, na cane cane ko atana kimwe bariha kiretse impapuro z'inzira gusa.
ariko rero amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu na cyane cyane k'abana barafise amakenga batinya ko abo bose biyandikisha ngo baba babikora batumvikanye n'imiryango yabo naho ishyirahamwe ribandika rizwi n'amategeko. Ku bw'amashyirahamwe ngo harakwiriye gushyirwaho ingingo zerekeza iryo yandikwa na cyane cyane izikingira abana. Ikindi gikenewe ngo ni inama yo guhanahana ibyiyumviro nabo barondera ubuzi na cyane cyane ko abigeme n'abakenyezi bo mu gihugu hagati basigaye babihurumbira biturutse cyane cyane ku bukene no kubura ubuzi. Amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru tuyasozerere kuri Burundi Echo cyandika ku kibazo cy'abana bo mu ibarabara cyananiranye gutorega umuti. Haraheze ikiringo cy'umwaka hashyizweho politike gusubiza mu miryango abana bo mu ibarabara. Iyo politiki yananiwe kuko bitatevye gusubira kubona abana benshi biyerereza mu gisagara cha Bujumbura. Ikibituma ngo ni inzara irangwa mu miryango hamwe no gufatwa nabi. Icibonekeza nuko n'abakuze basigaye bibonekeza muri abo bana. Nkuko Burundiye ko kibandanya kibivuga, abakenyezi bonse abana basigaye bibonekeza muri abo bana bo mu ibarabara. Baba abo bana canke abo bakuze byibonekeza ko ataco bibanga canke ngo batinye. Ari naco gituma abajejwe intwaro babakuye kwagabira. Kubwa David Nyinganza ajeru gisata cyo gukinga no gutabariza mu ishyirahamwe SOGEPAE Solidarité de la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l'Enfance mu Kinofunofu avuga ko abo bose bava mu miryango yabo kubera ubukene canke barakoze amafuti mu kibano. Mu kubasubiza iwabo abategetsi bari bakwiriye gufata ingingo zo kubakingira kugira ngo ntibasubire komoka. Ikindi ngo nuko leta yotorera umuti kibazo nyamukuru gituma bomoka aho kubasubiza iwabo kidatorewe umuti. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri ino ndwi. Mwari kumwe na Kahindu Sabe, mugire ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Karine dusabe urakoze. Ni na hano rero duciye dusozera no makuru twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwayateze yompi bagenzi banje bayatorokanije. Ndabashimire Josine Kaze kuri mikro, ndabasezeye naho ubutaha.